Tibo. Let's get it. Mohammed.
Fernando Ai.
Ubundi fresh. Narabaye nk'abandi. Narose ubundi buzima. Unezereza umutima. Umeze okay. Narose uwo duhuza. Ibyo buseliba. Narasezereye bye bye.
Niyagira ukubanzi byanje. Mubire ko natwawe cyane.
Tindi yo kipe. These days I don't want any more drama.
Kuva mumenya nibwo naronse amahoro. Wanyigije gukunda before narubarwa. Wampaye ubuzima wanyeretse agaciro kanje. Gukundwa nawe bwiza ujya bitanga amahoro.
Ndi okipe. Abandi simbona ndi okipe. Yeah, yeah. Ndi okipe. Je suis désolé de occupé. Ubundi occupé. Sinji kwaza n'abadada. Kandi biri serie. Narahinduye n'ubuzima. Nimburukundo aramafaranga.
Wezi nshaka yo mafaranga.
Naranahinduye mind. Inziru dashaka nashize mokare.
Niyagira ukubazi byanje. Mubire ko natwawe cyane.
Ndi okipe. These days I don't want any more drama.
Kuva mumenya nibwo naronse amahoro.
Wanyigije gukunda before narubarwa.
Wampaye ubuzima wanyeretse agaciro kanje.
Gukundwa nawe bwiza ujya bitanga amahoro.
Ndi okipe. Abandi simbona ndi okipe. Yeah, yeah. Ndi okipe. Je suis désolé ndi okipe.
Tuguma Dori Chichi
Magic mix. Call it the magic.
Chibo.
Tuguma ngufura. Mukwamukunda chane. Be, I'm sorry. Imba mubangamira.
Niyagira ukubazi byanje. Mubire ko natwawe cyane.
Uti ndi okipe. These days I don't want any more drama.
These days I don't want.
Awa, pagono gashiremo.